Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Mijimbere.
Niriwe bagenzi inshuti namwe bahavyo inzamba agateka kawe turi ku munsi wa kabiri igenekezo ya 11 ndamukiza umwaka wa 2023 turabaye ikaze mu makuru twabateguriye amakuru aza kuba ahagaze kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Mu makuru ajanye n'agateka kazi na muntu umuryango wa Pacifique Mahoro urasaba ko arekugwa kuko atacaha yakoze afungiwe mu ibohero ry'iperereza iBujumbura yagirizwa gufata amasanamu y'umukuru w'igihugu. Imiliyoni irenga gato amajana 260 y'amadolari y'Abanyamerika niyo ngurane ikigega cisi FMI kigiye guha leta y'u Burundi mu ntumbero yo kunagura ubutunzi. Muri politike harangwa ukutihanganiranira hagati y'imigambwe aho ingoro y'umugambwe SNL mu ntara ya Gitega komine ya Nsoro yarayisambuwe abanywanyi b'uwo mugambwe bagatunga urutoke imbonera kure za CNDD-FDD musangwe kazi.
Inzamba
ndasubiye ko haikaze ingoro y'umugambwe SNL mwarimuje kuvyumva muri komine ya Nsoro iri ku mutumba ngaruzwa muri zone ya Rweza yarayibomowe n'abagizi ba nabi bataramenyekana abanywanyi b'uwo mugambwe bakibaza ko zoba ari imbonera kureza umugambwe CNDD-FDD zabikoze bakifuza ko abanyamigambwe bari bakwiye kubana mu mahoro. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Gahungu.
Abanywanyi b'umugambwe SNL muri iyo komine ya Jansuru bariyamiriza bivuye inyuma iyo ngendo yo kubabomorera inyubakwa yabo bagiriramo amanama. Bibaza ko ivyo vyakozwe n'imbonerakure bakavuga ko ari agasomborotso. Bemeza ko abanyamigambwe bo muri iyo komine bari bakwiye kubana mu mahoro n'umwumvikano.
Aho ivyo biriko biba ku mutumba uvuga ko umusantere wa komine ya Nsoro umutumba wobaye akarorero ibikorwa byose by'iterambere n'ibindi tukabona ko bashaka ko tubaherera urubuga ariko nabyo bakeshe bati ntituraza tubikora. Umugambwe SNL wamaze gutsinda akarama y'i Nsoro tugeza kuguma dukora cyiza abatekano tukabana tukakorera hamwe ibikorwa by'iterambere biteza imbere komine yacu ya Nsoro.
Uruganda rwa radiyo Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka umukuru w'imbonerakure muri iyo komine ngo agire ico bivuze ko ariko twabibutsa ko muri iyo komine nyine hari abanywanyi batatu b'umugambwe SNL bamaze iminsi itanu bafungiye mu gashoka komine bagirizwa ko bakubise umukuru w'umutumba ngaruzwa ariko bo baravyiyamiriza bakavuga ko bariko baratotezwa kubera imvo za politike.
Arakoze Pierre Gahungu umugambwe SNL ukwiye kumenya ko intwaro ya CNDD-FDD itisunga demokrasi ikarishaka ko Burundi habazwa umugambwe umwe rudende ari wo CNDD-FDD ivyo bishikirizwa n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu bavuga inyumvira ya Federico. Ni mugihe abanywanyi b'umugambwe SNL muri komine ya Nsoro bajuragizwa bagatotezwa eka n'ingoro y'umugambwe SNL muri iyo komine ikanasamburwa arongera akavunira kagohe abarongoye umugambwe SNL mu kwigwanira bagaharanira ishigwa mu ngiro y'ibwirizwa shingiro. Ni mu mwumvirize
imigambwe myinshi iremewe mu gihugu kuko biranditse mwibwirizwa nshingiro inacyo gituma haba amatora kugira ngo abanyagihugu bitorere abo bashaka. Ibyo ni byanditse mu mategeko no mwibwirizwa nshingiro ariko burya ibindi bihari nuko abarongoye icyo gihugu ibi bintu bya demokrasi atabyo barimwo bari mu ntwaro y'umugambo umwe bari mu ntwaro y'umugambwe w'agahotoro ya ntwaro yazogora duhure itemera imigambwe myinshi atari ku izina gusa bemera imigambwe myinshi ku izina kuko umugambwe uje kwabahangara abo bantu bavuze bati murapfuye nta gisivya n'ubu babwira bati muringira mu mugambwe wacu canke turabica turabatoteza maka. Ndipo rero ko SNL ibyo bintu ibyumva ikaba yumva ko ishaka kugira politiki nifate inzira yuko vyukuri bagwanira iyo politiki bagwanira ibwirizwa nshingiro bagwanira amategeko babapfunge kuko bagize iby'amategeko mugabo niba areka kamwe hari yabakiyica bakapfunga kandi bakagira ibiki nabonye n'ingoro yabo babomoye urumva byose nimenyetse ko bavuga bati ntitubashaka nitukeneye barabahenze nta demokarasi dukeneye ntimukango nabijya twabyanditse mu bwizwa nshinge ntaje twemera nibwo ntangira haryo yemera baryemera gusa yo hageze ko barikoresha mwibuke umukuru w'igihugu avuga ko yabwirizwa gutangaza ibyatunze no kuvuga biri mu ngingo ya 95 n'ijana na 59 imwiraba umukuru w'igihugu na leta bose ko babwirizwa kuvuga ibyo batunze imbere ko batangura amabanga iyo yindi nayo ijana na 59 ikavuga ibyo by'inama nshinga amateka na ngengo z'amateka bagize ibiro ko babwirizwa nabo nyine kugira nkuko ariko urabona ko babiretse kubera iki kuko bavuga bati tuje kwiba ntidukeneye ko muzoronka ho muhera kugira mutwagirize ko twivye ibintu biriya
muri ico gisata nyine ca politike vyaraye bishikirijwe na Petero Craven ndayicariye arongoye mu Gisever ujejwe kumenya ukuri n'ukunywanisha abarundi kuvyerekeye urupfu rw'umwami Ntare wa gatanu ngo nibinyoma kandi amatohoza kuri urwo rupfu yategerezwa gukogwa n'igipolisi kibifitiye ububasha bishikirizwa na Karoli Mukasi yahoze arongoye umugambwe Iprona kubwiye ngo mu Gisever ubandanya uhubisha abarundi vyongeye ukabacanishamwo ni mu mukurikire nawe
ndayicariye n'abayoboka ntibigeze bagira umugambi wo kunywanisha abarundi ibyo ni ibihendwa abana nta matohoza rero ndayicariye yigeze akora ibyo bavuga ni binyoma niko karanga kabo na cyane cyane bifatiye ku nsaku iyo baba bakeneye ukuri nyako ibyo bo ni ibintu bijyanye n'akazi k'abapolisi Ntare rero ko iyo bayishwe n'intwaro ya Micombero nibaza ko nta tohoza ririmwo si ikintu gishasha abwiye abarundi nibaza ko yapfiriye mu minwe y'intwaro ya Micombero apfira mu ikambi y'intwara miheto z'igihugu kandi leta ntiyamugandari uburyo rero yoba yarapfuye yarishwe ibyo nibaza ko niyaba yari muri izo matotali nta wabibonye kiretse waramupfunze aho nosaba ko ndayicariye yoca make twarondera abapolisi bakagira ankete akosa akazi rero Kasebe ikindi Ntare yapfuye mu ijoro bucari igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa kane umugambwe witwa ubu ni organisation genocidaire raciste genocidaire secours wizis afro debu na CNDD yari yamaze gutangura ihonyabwoko kuva kera ibimenyetso integuro y'igihonyabwoko by'abatutsi byari byatanguwe gutegura bataranagira umugambi wo gusaba ko Ntare agaruka mu Burundi kandi ubu ntiyatanguye gukora ihonyabwoko ntiyakoze ihonyabwoko mu ntara z'amajepfo y'u Burundi gusa muri za Bururi n'i Bujumbura n'Igitega no muri Cyangugu yatemaguye abarundi bahora ubwoko ibyo byose ndayicariye arabirengako icyanyuma novuga nuko higwa ry'abahutu ryatanguye mu minsi yegereye Pentecote iyo nayo yabaye ku genekerezo rya 21 mu kwezi kwa gatanu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 72 no kuvuga hafi y'ukwezi kwari guheze inyuma y'ihonyabwoko ryakozwe na ubu rirondera abatutsi itariki 29 z'ukwezi kwa kane 72 ibyabaye rero by'ihigwa by'abahutu yari repression mugabo ikogwa bidaciye mu nzira z'ubutungane n'ibyo nikosa mugabo ivyo ndayicariye rumva uko arivuga aho bihuriye n'ukuri
Pierre Claver ndayicariye arongoye mu Gisever yavuze kuri uyu wa mbere ko umwami Ntare wa gatanu yagandaguwe n'ubutegetsi bwa Micombero babanje kumwagiriza ko yashatse kugarukana intwaro ya cyane ku nguvu akoresheje abacangero b'abanyamahanga ngo Ntare wa gatanu yabanje gushigwa ukwa wenyine igitega imbere y'uko agandagugwa ku itegeko rivuye mu biro by'umukuru w'igihugu Michel Micombero mu ijoro ryo kuwa 29 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 72 mu gisata ca gisirikare imodokari zirenga 15 z'abasirikare b'abarundi bari mu gihugu ca Somalia mu nteko z'ubumwe bwa Afrika ATMIS ziramaze igihe kinini zidakora imvo ngo n'ibikoresho bitagugwa biba byapfuye kandi ubumwe bwa Afrika buba bwatanga amafaranga yo gukoresha izo modoka abasirikare basaba ko izo bikoresho byogugwa izo modokari zigasubira gukora zongereje basahirize mu kazi nk'uko vyahora zitarakwama inkuru tuyibaze Bonfils Niyongere
abo serikare bavuga ko bafite makenga kobera zimwe mu modokari bakoresha mu gihe cy'u Somalia zidakora zimaze n'igihe kinini zihagaze zimwe muri zo modoka akaba ari modokari zo mu bwoko ntamenwa bita blende abo serikare bagiriza bajejwe ivyo modokari jewit mu rurimi rwa gisirikare ko ari bo banyuruza amafaranga yagenewe kugura ivyuma byo gusubiriza ibiba byapfuye
abasirikare
bakavuga ko imodokari zirenga 15 zimaze hafi umwaka zarahagaze kubera kutaronswa ibikoresho bisubira biba byapfuye
hariho imodoka yitwa amasahani iyo sahade iri kasi yagenda sahade kubiri iyo modoka zose nta modoka nini iyo barapfuye gusoma iza ibihumbi amagana atatu zapfuye ikeye imwe gusa izo modoka zose nta modoka nini zihagaze imodoka zibiri na za zitanu zirahagaze
izo modokari nyinshi muri zo zirazabuze amapine ivyuma bita pièce de rechange canke hakaba haguzwe amavuta y'imoteri canke ya frein atariyo akagugwa gusa kuko zimbutse ugeranije n'ayaba asanzwe akoreshwa n'izo modokari bigaheza bigatuma izo modokari zononekara nk'uko amakuru atangwa n'abo basirikare abandanya abivuga basigura ko n'izo modoka zikomeye zitaronswa amapine asubirira ayononekariye mu nzira mu gihe bariko baragenda ivyo bita pine de rechange baraheza bakikora ku mapine y'izo modoka zihagaze zapfuye bakabona kugenda kuri ayo makuru yose atangwa n'abo basirikare bari mu gihugu cya Somalia Radio Inzamba Agateka Kawe twahamagaye kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi ariko telefone yiwe yahamagara akabura uwitaba
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba Agateka Kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru jene agateka kazi na muntu urongo ishirahamwe ry'abagenda n'ubumuga bwo kugigimiza afungiye mu gasho k'iperereza i Bujumbura kuva kuri uyu wa mbere igenekezo rya 10 ndamukiza umwaka w'2023 turimo yafashwe mu gihe bari mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahari w'abagenda n'ubumuga ibirori zari zitabwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye Mahoro Pacifique yafashwe yagirizwa gufata amafoto y'umukuru w'igihugu abiwe bagasaba ko yorekugwa kuko ngo atacaha kirimo inkuru twibaze Ale Majesté Marenga
amakuru atangwa nawo umuryango wiwe yemeza ko Mahoro Pacifique yafashwe kubera yafotoye umukuru w'igihugu yongera amufata amajwi mu biro byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe abagendana ubumuga yafashwe n'iperereza muri kino gihe akaba abarizwa mu gasho k'ibyo biro mu gisagara cya Bujumbura umwe mu baryango wiwe arabyigana
Aicho amo hoye ngashika mede semana sura sama ki telepon ngabacha tsanga mwezo amba na homo ni itana akine ha en vire vire vire
mama kwa fata jani telepon ya we kaga fata ifi presidenti fam ashikiza se konsa se yo mosi ashi mira rate go icho sigo ari ni tanga chan kosa no kunyene sha u kujya tawuri mboga go fata
basa utungane kumurekura kuko atacaha kirimo gufata amasanamu y'umukuru w'igihugu hamwe n'amajwi yiwe mu gihe ariko ashikiriza ijambo abanyagihugu
bakuru bari munsi wa tego n'uwacu akaba yari muri komite y'abateguye umunsi w'urubanza basaba ko utungane umweza ukamurekura kuko bibanda ko amategeko parekurira umwenyegihugu gufata isanamu y'umukuru w'igihugu cyangwa gufata ijambo ry'umukuru w'igihugu ariko ashikiriza amata dusumira na dutaramubona twumvise sahari twasaba ko bamuturekurira twabagize neza
uruganda rwa radio Inzamba Agateka Kawe rukaba rutararonka kuri telefone Petero Nkurikiye avuga ubushikirangaji bw'umutekano kugira atange umuco kuri iryo hagarikwa mu myako uharanira agateka kazi na muntu yahagariswe yiyongereye ku bandi batanu bafungiye mu biro rikuru rya Mpimba kuva ku igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka bagizwe gukorana n'ishyirahamwe Avocat Sans Frontières ishyirahamwe mpuzamakungu ritacemewe gukorera mu Burundi.
Urakenuye ale majeste barenga mu gisata cy'ubutunzi naho ikigega mpuzamakungu FMI kigiye guha Burundi ingurane ingana n'imiliyoni 261 n'imwe z'amadolari. Mu itangazo ico kigega casohoye ku munsi wa mbere iyo ngurane izotangwa mu mezi 40 ikabije kunganira ubutunzi bw'igihugu bwari bugeramiwe nk'uko biri muri iryo tangazo. Ingingo ishimisha ishyirahamwe gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo parsem. Faustin Ndikumana arirongoye asaba leta gushira mu ngiro neza ibiri muri ayo masezerano bagiranye kugira igihugu gisubire kinagure ubutunzi kurikira.
Mu bisanzwe iyo ni intambwe mu bijanye n'ingene Burundi uri kubarasura gufashanya n'abahora babufasha. Musanzwe gakunza makungu FMI kirafise ingurane cyangwa ifasha cyangwa gitanga mu gihe igihugu kirunaka kiba kiri mu ngorane. Iyo ibyo rero turabishimye cyane kuko bizotuma leta ishobora kuba n'icyo kigira kugira hagaruka umwizero hagati y'abafasha Burundi na leta y'u Burundi basubire bakorane neza. Nibyo rero twashimye kandi kubona iyo nzira leta arifashe nta n'izindi nzira twahora tubona. Twari tugize iminsi tunabivuga tunabishyikiza mu biganiro ko atayindi nzira yari ihari. Iyo niyo nzira rero ishika kubona rero twisubiye ko bigiye gufasha igihugu. Mugabo ntitwabaye amafaranga ni menshi cyane, mugabo azoza araza, mugabo afasha yuko haba amahinduka cyane cyane mu byinge n'amafaranga leta ikoresha iyo byo tunganywa neza. Icyo reka duca kabakungu ko FMI rero mukoranye gutyo ituma yugurura inzira n'abandi basanzwe bafasha u Burundi akona ku gukoro gakomeye. Twibaza yuko twoterera dusaba leta yuko bubandanje ibiganiro na cyane cyane gushyira mu ngiro ibyo bazabumvikanye kugira inyungu z'igihugu zishobore gukingirwa.
Imbere yo gusozera n'amakuru imyidogo ni yose kubihereza ibinyobwa vya Brarudi bitambiye mu ntara za Kayanza na Ngozi mu buraruko bw'igihugu. Ukwezi kurenga kuraheza ibyo binyobwa bitaboneka muri izo ntara zibiki. Abihereza ibyo binyobwa co kimwe n'ababidandaza basaba ishyirahamwe Brarudi gutorera umuti ico kibazo. Iyi nkuru ni ya Evelyne Mukeshimana.
Haraciye ukwezi kurenga ibinyobwa bitambiye bikogwa n'ishyirahamwe Brarudi bitaboneka mu bisagara vya Ngozi na Kayanza. Muri kino gihe abasanzwe bavyihereza banywa imitobe ihingurwa n'amashyirahamwe y'abikorera ibyabo, ariko benshi bakavuga ko naho bavyihereza batabikunda. Abo banyagihugu cane cane abasanzwe badandaza ivyo binyobwa bavuga ko bariko barahomba cane bagasaba ko ico kibazo cotorerwa umuti.
Twasaba yuko izo fanta zabuze zoboneka kugira ngo n'ivyo biciro vy'ayo maji bice bikoroka, kuko sinabenshi bemera ayo maji bahora bikundira utwo dufanta nyine twa Buraseri. Aho iwacu ikintu citwa ifanta zo muri Brarudi zamaze hafi ukwezi, mbese mwese kunarenga izo turonse. Kandi rero bica bitwononera mbere kuba vyacuza misi yose, kuko umukiriya wewe aje ayifuza koroherwa mu vyo yifuza. Kubera ko tuvye yuko umukiriya yama ari umwami agaheza tukamwinginga tukamwereka izo dufise, izo nazo ntibazikunze kuko benshi bavuga yuko zitabatemba neza, bakaba bifuza izo zo muri Brasil bo baba bamenyereye. Ubu muri ino minsi turabahendahenda tukabereka yuko dose tuzatanga wize, tukabereka ko dose zafusana. Rero mugabo benshi ntazishimiye, umuntu akuze wewe ashirwa gucanwa amazi nayo abana zozo akaba izo baca banwa izo zo muri plastiki, kuko baciye babidunza. Ikintu baba basangura ku 2019 ubu tukirangura 2025 2026. Rero bica bituma natwebwe dushyirako amafaranga naho bitoroshe muri kino gihe.
Mu ishyirahamwe Brarudi bakavuga ko iryo kena ryaturutse ku bikorwa byo koza ibikono byengerwamo ibyo binyobwa biriko birakogwa. Mumenya ko ubwo bukene bw'ibyo binyobwa buje bwiyongera ku bwari buhasanzwe bw'ibinyobwa byambiye cyane cyane nka Amstel na Primus. Haraciye hafi imyaka ibiri irenga, basaba ko ibyo binyobwa byosubira kuboneka nka mbere kugira ababicuruza bongere bashobore kuriha amazu n'amakori.
arakoze Evrine Mukeshimana ni nonga duce dusozerera no makuru twariko turabashikiriza mwakoze ariko baradukurikira abadufashije kwiyegeranya namwe mwakoze sinyeye nije imbere ariko ndabashikiriza ndabikebanuye naho ubutaha.